Ni radio ijwi ya Amerika. Ni radio ijwi ya Amerika isanganye I Washington DC mu kirundi mu Kirwanda. Urundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nchuti wese turi kumwe ni Federico Mukisha tiramije igane byo ku isaha ibiganiro tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyaduse ku isi hose. Kuva igikorwa cyo kwiyamamariza amatora atekanijwe mu Burundi kuwa mirongo w'ukwezi kwa gatanu, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hagati y'abahurikiye mu migambo itandukanye biravugwa hirya no hino mu gihugu, ariko igipolisi cy'u Burundi kikahamerera amagabo.
Abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu bindi bigambo baciye batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indi muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica ariko baje umutekano baratinda batabara.
Uyo ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini arimo inkuru y'ingingo zimwe zimwe zijanye n'ikiza cya corona ziriko zirashirwa mu ngiro mu Rwanda mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi, hamwe n'inkuru y'abacitse ku icumu mu Rwanda basaba gutegurwa imitima imbere y'uko babiciye barangije igihano barekurwa, hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'umunsi turazigara kwa kumukanya kari imbere, ariko imbere yaho tujye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangurire ibiganiro byacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inkuru ije kudushikira mu kanya ivuga ko perezida wa Tanzania John Magufuli ejo ku munsi wa Mungu yavuze ko ibikoresho byo gupima ikiza cya corona bikora nabi, ngo kuko ibyo bipimo byasanze impene zapimwe uyu mugera zaranduye. Perezida Magufuli yanebaguye ko leta yiwe itavugisha ukuri ku vyerekeye ico kiza mu gihugu ciwe, yarasavye abanyagihugu gusengera ico kiza kugira ngo nticihe inkumbi mu gihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije ari mu gisara ca Chateau kiri mu buraruko bushira urengero bw'igihugu, Magufuli yavuze ko ivyo bikoresho byo gupima kiza ca corona vyaguriwe mu mahanga, ariko nta makuru arengeje aho yatangaje. Nyuma yaho ivyo bikoresho vyifashishirijwe mu gupima impene n'ingurube byari byahawe amazina y'abantu abahinga bakora muri laboratoire batazi iyo ivyo bikoresho vyavuye, basanze impene n'intama vyaranduye umugera wa corona arivyo bita positif. Perezida Magufuli yaciye avuga ko hari ibintu bidatomoye biriko biraba. Yagize ati bisa n'uko hari ibipimo vyerekana ku bantu bafise uyo mugira kandi mu vy'ukuri atawo bafise. Yagize ati ntidukwiye kwibaza kwifashanya yose ihabwa iki gihugu ari imfashanyo nziza. Yavuze kandi ko agiye kurunyika indege mu gihugu ca Madagascar aho umuti bavuga kuvura ikiza ca corona watowe. Ayandi makuru avugwa hirya no hino. Aloyse Bigirimana
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba amareta ku isi gukora ku buryo abamenyeshamakuru boroherezwa mu kazi kabo ka misi yose na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Antonio Guterres ashikiriza ko kuva icyo kiza gitangura kwigaragaza abamenyeshamakuru benshi bashiriweho amategeko n'ibihano kubw'akazi kabo. Amenyesha ko ONU yubahiriza amategeko yashyizweho n'ibihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ariko ko bidakwiye kubuza abamenyeshamakuru gukora umwuga wabo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yarinuvye ibikoresho mvamakungu bikoreshwa mu gupima umugera wa corona. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana, Magufuli yatanze akarorero k'ibipimo byakozwe ku mpene n'ipapayi byaje byerekana ko ivyo bintu bibiri byanduye COVID-19. Avuga ko atumva ingene ipapayi yo kwandura uwo mugera. Magufuli wo leta yiwe yamye ivuga ko muri iki kiza hari ikinyegejemwo, anasaba abatanzania gusenga kugira uwo mugera urangire. Yashikirije ko ivyo bikoresho birimwo utunenge n'amahinyu mu bijanye n'ubuhinga. Magufuli akeka ko hoba hari abanyagihugu bemejwe ko banduye uwo mugera ariko atari vyo, yisunze ubushakashatsi kuri ivyo bikoresho. Yongeye ashimangira ko Tanzania idakwiye gusubira kuza irakira imfashanyo iyo ariyo yose ngo ni nziza ku gihugu. Yasabye amatohoza yimbitse kuri ivyo bikoresho mvamakungu byo gupima COVID-19. Gushika kuri w'Imana, Tanzania yari imaze kuronka abantu banduye amajana 48 barimwo 17 uwo mugera umaze guhitana. Muri Leta Zunze za Amerika umugwi washizweho n'ibiro bya Perezida gukurikiranira hafi bijanye n'ikiza cha corona washikirije kutewe impungenge nuko abanyamerika benshi batari ko barubahiriza ukutegerana kugira harwanywe ikwirakwira rya COVID-19. Debra Birks auhagarariye yashikirije kuri Uwimana ko yatewe amakenga no kubona ibihumbi by'abanyamerika baje ku nkengera z'amazi muri California kwigina akazuba batubahirije ayo mategeko. Gushika ubu hafi cya kabiri cy'amaleta 50 ya Amerika aramaze kugurura ibibanza bihurirwamo benshi nk'amaparke, inkengera z'amabahari, ibibuga by'urukino rwa golfe, abikorera utwabo mutuzi duto duto nabo baramaze kugurura imirimo yabo. Gushika kuri Uwimana abanyamerika barenga 168 nibo bari bamaze kwicwa n'umugera wa corona, kubarenga 1,180,000 bamaze kwandura. Abategetsi muri Afghanistan bariko baratohoza amakuru avuga ko abasirikare ba Iran bacungera imbibe bakubise baraboreza igufa abanyafghanistan barenga 10 bariko baragerageza kujabuka urubibe babata mu mazi. Abo bategetsi bavuga ko ibiziga bishika kuri 12 byarobwe mu ruzi mu ntara ya Herat, abandi 8 ntibazwe irengero. Abashika 70 bavuga ko aribo bakubaguwe mu gihe abatalibani bo bashikiriza igitigiri cya 23. Abadiplomate ba Iran muri Afghanistan bemeye ko bagiye gutohoza kuri ayo makuru ariko barahakana ibyo byagiriji. Iran ihaye indaro abanyafghanistan baharugwa ku mamiliyoni 3 barimwo abafise ibyangombwa bibemerera kubayo hamwe n'abatabifise. Korea ya ruguru yararashe amasasu atari make ku kirindiro cy'abasirikare cy'igihugu kibanyi cya Korea y'Epfo ahari urubibe rugabura ibyo bihugu bibiri. Byashikirijwe n'igisirikare cya Korea y'Epfo kuri Uwimana. Nta bafuye canke ibyononekaye ku ruhande rwa Korea y'Epfo, ariko igisirikare cyararashe naco urundi ruhande rw'urubibe mu kwihora nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare ba Korea y'Epfo. Korea ya ruguru ntacyo yavuze kuri ibyo byagiriji, ariko inyuma y'amasaha bibaye abategetsi b'igisirikare ba Korea y'Epfo bashikirije ko bibaza ko Korea ya ruguru itabikoze ku bushake.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu ntara tuyatanguye mu Burundi. Iminsi indwi rero irarangiye hatanguye imyiyamamazo y'abahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajenama makomine. Iyo myiyamamazo yaragaragayemo utunenge two kutihanganira haba mu mvugo no mu ngiro, ahanini hagati y'imigambwe ya CNL na CNDD-FDD. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abanywanyi bari mu Burundi, tuyishikirizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Umunsi wa mbere imyiyamamazo itangura itariki 27 z'ukwezi guheze niho hatanguye kuboneka kutihanganirana hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNL na CNDD-FDD. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ku munsi wa gatatu yavuze ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi banyurujwe nawe muri sene igipolisi kihabera amagabo.
Abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambo baciyeho batera barengana, banyuruje abantu bashika kuri indi muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica, ariko bajeje umutekano baratinda baratabara. Ibyo rero nibyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe cy'isaha 8:30 bamufatira aho bita Iburengo, nabo nyine bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa byabo byo kwiyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ibyo wa mbere. Polisi kirahaba kiraheza kiratabara gihe cy'isaha 12 z'umugoroba, naho abanywanyene baranyuruje abandi bashika kuri 5 aho bita kwa Hambari. Abajije umutekano bashobora gukurikirana nabo nyene barashobora kubagarutsa. Hariho n'uwundi bakubise nabo nyene bagomba kumwica wewe yari n'uwo mu muri bo nyene nk'igihe cy'isaha 9 kuri stade bamwagiriza yuko ngo iyo bayari kwarafata amafoto.
ariko rero iperereza naryo riragizwa kubagera nyuruje abantu batatu mu ntara ya Cankuzo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri bakuwe mu bunywero. Umwe muri bo asanzwe arongoye sendika y'abigisha Stebe muri iyo ntara utoya kad bakeka ko yoba yazize ko yiriwe aracisha amafaranga ivyuma bishikana amajwi kure igihe umugambwe senero ari kuri yamamaza muri iyo ntara. Irengero ryabo ntiriramenyekana ariko Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko bariko barabitohoza. Iruhande yaha umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu w'umugambwe senero Gatogwasa asanzwe na urongoye yahamagariye abanywanyi biwe guhangana nabo babera intambamye mu myiyamamazo.
Narumvise ivyavugiwe busiga mu ndwi heze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakototse babikura hehe? Umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe, nta muntu agaburikwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo. Aho ndabivuze kubera iki? Aho barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomore moza mbonera kure zibatangire nimuje mu myamamazo yanyu banyako wa mujeje kumutekana ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasendere ndabyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasendere babi.
Hagataha umugwijejwe gutunganya amatora seni mu nama wagirishije abajeje umutekano kwa kabiri w'indwi heze Pierre Claver Kazihise yibukije ko bafise uruhara rukomeye kugira abanyagihugu batore atankomanzi. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi nk'umugambwe MSD mu itangazo washize habona araheze indwi zibiri kubwabo imyamamazo yari kubangira kubera isi yugarijwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Ariko amakuru dukesha isoko ryacu avuga ko icyo kiza atamwitwara ariko munini wacyo muri ibi bihe byo kwiyamamaza. Imwe mu migambwe irategekanya abantu bakarabira intoke yindi ntivyibuke. Ariko ibyo kwegera navyo vyo bisa naho bitari mu ngingo zo kwirinda ico kiza kuko haba mu modoka abunguruza canke abakoranira abanywanyi b'imigambwe barangwa n'imirundano hamwe n'imisunikano. Mu gisabisho co kugurura imyamamazo y'umugambwe Sende David Dede mu gihugu cyose cabereye muri komine Bugendana, Musantere wayo Beatrice Bukuru yasenze asaba Imana ko ico kiza ca corona cobandanya gihanze amakungu maze Burundi bwibandanirize ibikorwa bijanye n'amatora. Nubwo biruko abantu babandanya batoga umugera wa corona. Kuri wa gatandatu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwasohoye itangazo rivuga ko habonetse abandi bantu bane bagwaye uwo mugera. Igitigiri c'abanduye kikaba kimaze kugera kuri 19. Imyamamazo ikaba ibandanya kugeza ku itariki 17 z'uku kwezi. Inyuma y'iminsi itatu hazocaba amatora y'umukuru w'igihugu, ayabashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Aya matora akaba atazokwitabirwa n'abari hanze y'igihugu. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mu itangazo bwarungikiye abari mu buserukizi mu bihugu bitandukanye bwasiguye ko ari kumva z'ingingo zafashwe zo kuba abakozi n'akazi wahimbajwe kuri wa gatanu.
Cenda bona yuko abantu bo muri bose nabonyene amatamaza guhera abonye bonka kazi twese tukashikirwa twese
inzego zizotorwa nk'abakozi nabonye nibyo bariko bariyemerera hamwe bo bishitsa twe twasaba yuko tuzokuma dukorana umwaro n'umutekano.
Iki kintu uwo musaba cyane ni uko twongera agashaha kuko mu by'ukuri murazi ko abakozi agashaha dufise kajya kwiye, hanyuma ikindi nacyo bakagarukira abavugwa
umukuru w'igihugu mushasha dotorwa tumusaba yuko yotwarira abarundi bose akongera umushahara abakozi babayeho nabi.
Abakandida biyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nka bose bagiye baragaruka mu migambi yabo ko bazoshira imbere gukemura ibibazo by'ubukene bihanze abanyagihugu muri rusange mu kuzoshira uburyo bunini mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi.
Dukwite mu Rwanda ho kuri uyu munsi wa mbere abanyagihugu batangwe kwemererwa gushira mu ngiro imigambi bamwe bibateye amakenga kuko hari batariko barakurikiza amategeko yo kwirinda icyo kiza. Inzego zishinzwe zikavuga ko umuntu atavyubahiriza azo bihanirwa. Inkuru ya
abantu bagoma mu rugo ugenda aba rukeneye kugenda koko impamvu byo ngiye byari ingenzi niki nuko amabisi azajya twara kimwe cy'akabiri no kumanura y'umubare w'abantu bakaba batwara.
Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema ku mugoroba w'ukuri iki cyumweru cyashize yasobanura guko gahunda y'ingendo hirya no hino mu gihugu mu gutwara abantu mu migi no mu ntara iteye. Ni nyuma y'ukwezi n'igice bikorwa hafi ya byose byarahagaze kubera kwirinda icyo ingamba nshya zoroshye zariho umugambi wo kuzahura ubukungu bwari bumaze kuzahara cyafashwe n'inama y'abaminisitiri ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2022 gikuraho na gahunda ya guma mu rugo. Kiremere ni ingendo rusange gukora ariko nta wemereye kurenga umujyi wa Kigali ngo ajye mu ntara, nta n'uwemereye kuva mu ntara ajya mu mujyi wa Kigali. Ukuriye ikigo cy'igihugu ngenzura mikore y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura akavuga ko mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange hubahirijwe intera ya metero hashingiwe ku miterere ya buri kinyabiziga.
Ubwo twagiye tureba bisi kuyindi bitewe n'imiterere yayo tugena umubare w'abantu ugomba kujyamo ndetse naho ugomba kujya. Ntanze nk'urugero nk'amabisi yo muri Kigali asanzwe afite abantu bahagarara, ubu nizira bisi zigenewe gutwara abantu 70 ariko ubu zizajya zitwara abantu 32. Mfashe nka kwasiteri ubundi zitwara abantu 30 zizajya zitwara abantu 15. Ni ukuvuga ngo buri modoka twagiye tureba uko iteye tugena uburyo bwo gutandukanya abantu, byibuze hagasigaramo intebe imwe hagati mu rundi kwa kunona wabicanye begeranye. Kandi numva ibyo ngibyo bihuje n'uko abantu bose bambara agapfukamunwa, abantu bose bagakaraba, abantu bose bakorera za ngamba zindi, turibaza yuko byose byubahirijwe twakomeza no kwinjira icyorezo kandi abantu bakagenda.
Kubera ukugabanuka kw'abantu bagombye kugenda muri bisi byahise bituma ibiciro by'ingendo mu gihugu hose byiyongera ku mpuzandengo ya 47%. Ku rundi ruhande ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byo byamanutse ukurikije uko byari bihagaze. Ku biciro by'ingendo ikigo cy'igihugu rura kigasobanura ko bizabarwa muri iki gihe cy'icyorezo COVID-19. Ku biciro biriho ku bikomoka kuri peteroli, esansi yashyizwe ku mafaranga 965 ivuye ku 1,188 kuri litiro, naho mazutu ishyirwa kuri 925 ivuye ku 1,073. Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura kigasobanura ko iri gabanuka ryashingiye ku kuba mu gihe gishize ibikomoka kuri peteroli byarinjiye mu gihugu ku bwinshi kandi bikoreshwa n'abantu bake kubera icyorezo COVID-19. Bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu biri gukurikiranira hafi gahunda y'ingamba nshya za guverinoma mu kwirinda COVID-19 byanditse inkuru zifite imitwe igira iti gahunda ya guma mu rugo yahindutse guma mu migi na guma mu ntara. Ibyo bitangazamakuru biragaragaza ko bishobora gutuma icyorezo kirushaho gukwirakwira. Izi ngendo zasubijweho n'inama y'abaminisitiri yemeje ko zirajya zitangira saa 10 zo mu gitondo zikarangira na saa 2 z'ijoro. Igipolisi cy'u Rwanda kikavuga ko nta wagombye kutubahiriza ingamba uko zashyizweho, kigashimangira ko uzabirenga hazabihanirwa. CP Jean Bosco Kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda.
Ngira ngo hano ikintu gikomeye cyane ni uko umuko gahunda iteye. Ntabwo ari ukuvuga ngo noneho barekuye abantu. Niba wasabwa kuguma mu rugo ubukavuye mu rugo, ntabwo bakwiye kuguha amasaha yo kuva saa 11 kugera saa 2 z'ijoro ngo wumve yuko harimo imbogamizi, ahubwo kumva ko ari ikinyuranyo gikomeye cyane ugomba kucyubahiriza. Turatekereza rero yuko bimaze iminsi bisobanurwa, byarasohotse mu itangazo, inama zakozwe hirya no hino mu gihugu, mu mujyi wa Kigali no mu ntara, turibaza yuko iki kintu atari cyo gikwiye gukora abantu nka gahunda ya guma mu rugo. Turabasaba rero yuko bagomba kumva izi gahunda kubera ko byose biriho mu nyungu zabo, abantu ku giti cyabo, abo imiryango yabo, ariko noneho ni mu gihugu muri rusange. Aho rero bizagaragara yuko batabyubahiriza bazabisubiza cyangwa bazabisobanura, ariko bizagaragara yuko banabirengaho nanone bazafatirwa ibyemezo.
Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura nacyo kigakomeza gushimangira ko kugira ngo byose bishoboke bisaba ko buri kimwe cyubahirizwa uko cyagenwe.
Nuko kugira ngo izi gahunda zose zigende neza nuko ibintu byose byubahirizwa. Abantu bakora ingendo za ngombwa gusa, amabisi azaba hari, tuzaba tuyakurikirana, tuzaba ari rura na polisi dufatanyije kugira ngo ibintu bikorwe vuba vuba, abantu bajye mu mabisi ku murongo neza, intera ihari kandi bisi ikomeza gutwara abantu. Turanizera yuko imodoka z'abantu ku giti cyabo zitazongera kuba nyinshi cyane muri iki gihe.
Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amafoto n'amavideo yafatiwe hirya no hino mu gihugu cyane ahategerwa imodoka nka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali yacicikanaga, bigaragara ko amabwiriza yagenwe atari kubahirizwa nko guhana intera ya metero isabwa hagati y'umuntu n'undi biboneka ko bitari kubahirizwa. Mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu abaturage barabitangaho ibitekerezo binyuranye.
Leta, umubyeyi kandi yatitekereza abaturage ibyo ministeri yakoze na president ngenda bose byo kurekura abantu ari byo
nge hari ikintu umuvugizi wa polisi yavuze ko abatubahiriza amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima bazafungirwa abo bantu b'amabisi n'abandi batubahiriza gahunda ya minisiteri y'ubuzima babafungire
bakagombye gufata wenda kuri ariya mafaranga y'ihunga aturuka hanze cyangwa se bagakoramo ikigega umuturage bakajya bamuhereza amafaranga ibihumbi bitanu barangiza agashyiraho iminsi y'indi y'ukwezi ariko tukaguma mu rugo kuko tugiye kwicwa na korona.
Nibutse ko duteguriye inkuru imibare ya Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda yagaragazaga ko nta muntu n'umwe urahitanwa n'icyorezo COVID-19 mu bakaba 260 bamaze kucyandura mu gihe abandi bagera ku 135 nabo bakirwaye abasaga 120 nabo bakize. Iyi ni inkuru tuzakomeza gukurikirana umunsi ku wundi. Eh bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Mu kiganiro muri sangati uyu munsi umutumire wacu ni Jean Damascene Bizimana umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe kwirinda jenoside mu Rwanda.
Murakoze cyane mwiriwe.
Nitwa Mukashema Claudine aba naravukiye muri Rubavu kandi nkaba nturuka mu bwoko bw'abahutu. Nabuze musaza wanjye bishe ku itariki 7 z'ukwa kane muri 1994 mu gihe cya jenoside. Bamwicana n'umusore wari inshuti ye cyane nawe ise w'umuhutu ni nyina w'umututsi babicira igisenyi mu mujyi. Kugeza uyu munsi ni interahamwe zabishe. Kugeza uyu munsi nk'imiryango yabo twabazaga uburyo nabo mwabaha agaciro muri gahunda zanyu zo kwibuka.
Ngicyo ikibazo cya Claudine Mukashema muramusubiza iki?
Reka banze muramutse kandi mwihanganishe Claudine kuko kibaza baza kiranerekana uburemere n'ububi leta yakoze jenoside yari ifite.
Ni mukanya isamunani ku isaha ya GMT sa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Tukikani mu Rwanda imwe mu miryango y'abacitse ku icumu ya jenoside isaba leta n'abafatanya bikorwa bayo gutegura imitima y'abacitse ku icumu mu bijyanye no kwakira ababiciye bariko barasozera ibihano biteguriye gusubira imiryango yabo. Iyo miryango ivuga ko yoca ikivuta mu gihe yabonye imiryango itateguwe. Ni inkuru ya Asumta Kabuyi umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Imibare itangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu myaka 26 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe abari bafungiye kugira uruhare muri jenoside bagera ku 100% bamaze kurekurwa. Imwe mu miryango y'abarokotse jenoside ivuga ko uburyo abafungurwa basubira mu miryango yabo usanga habacitse ku icumu batagusobanukirwa neza. Bwana Fidence Ngiyaremye umunyamabanga nshingwabikorwa wa JARG ni umuryango uhuza abanyeshuri barangije amashuri makuru na kaminuza bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Sobanura ko iyo abacitse ku icumu badateguwe neza kongera kubona babiciye bibazanira ihungabana.
Twebwe icyo dusaba ni uko habaho kubigisha ku mpande zombi. Hari uguhugura uwo ufunguwe ariko hari na kominota sanze. Hari abagifite agahinda gakabije bavuga ngo noneho n'abantu barongeye baragarutse. Akinubira leta, akinubira abaturanyi, akinubira buri muntu wese abona. Ntabwo arumva akomeye yabasha guhangana n'ubwo buzima. Hari icyo byongera ku ihungabana ry'abantu. Hari abantu bakihishe muri bo. Uwo muntu rero iyo ugaruye wa muntu watumaga ajya kwihisha utabanje ukamubwira ngo bahoberane basabane imbabazi, utabanje kumukoresha urwo rugendo rutuma umubwira yuko atekanye noneho ntawe uzongera kumwirukankana, ntawe uzagira gute, ntawe uzagira gute, haba hazamo akantu k'iyobokamana kabitiza umurindi kagatuma umuntu akora ibyo atarakwiye gukora.
Muri iki gihe se abacitse ku icumu babanye gute n'abo babiciye bakaba barasubiye mu miryango? Madamu Mukamana Oliva izina twahinduye mu gihe cya jenoside yari afite abana 9 bicamo 8 n'umugabo we yabwira Ijwi rya Amerika ko bitamworoheye guhura n'abagize uruhare mu byamubayeho.
Umva nahuye n'uwo mugabo noneho areba ukuntu ngenda byonyine, noneho ageze aravuga ati ariko ugenda gutyo ubundi warabaye iki? Ntabwo nihanga nabwo ni mwamwe ntabwo mwebwe mwabiteye. Umva byatumye mbabara cyane n'uyu munsi ubungubu ndaryamye nkubwira uryane no guhahamuka ahubwo buriya noneho tekereza kugira ngo umuntu akubwire gutyo ku bintu bazi. Bangezeho nyine ndaho ngaho mugabo uru bafata inkoro baratemagura, batemaguye n'utwana batwishe. Banemanye n'abana 4.
Bamwe mu bagize uruhare muri jenoside bafunguwe nabo bemeza ko kwegera abo bakoreye ibyaha bitaborohera.
ngende umuntu wakoze genocide imbaga batutsi yahungiye kuri komine bahise baduhitegeka ngo twice ubwo twebwe abapolisi abasirikare hari haraje abasirikare amabisi yarazaga barimo kwica abantu ubwo natwe abantu turi kuri komine bavuga ngo tubarase ntabwo umuntu yamenye umubare y'umuntu arasa ntabwo ngo nishuye n'uyu ngiye nagiye rero Simbabazi musange iyo twahoraga twarishushanyaga iyo nabonaga ntabwo umuntu yatambukaga nanjye gatambuka uyu ugiyeyo ugenda ukamusimbaza hari igihe ntabwo ahita akwakira noneho uyabonye umutitiriza agira ngaho akaziguha
abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bashimangira ko ari ngombwa kubanza gutegura uwacitse ku icumu kongera guhura n'uwamwiciye mu rwego rwo kumurinda ko yatungurwa akaba yakongera guhungabana Dr. Rutembesa Eugene ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba inzobere mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe
nimba badateguye abacitse ku icumu kongera kubona uwabiciye urumva ko nabwo bagira indi shoka ya shoke tuvuga ya traumatism cya kabiri bakunda kugarukaho nuko nyine kiratungurana ariko kandi ugasanga gifite n'ubukana ntabwo byoroshye kongera guhura n'umuntu wakwiciye yego yarahanwe wenda wakoze urwo rugendo ariko kandi bari bakwiye no kubategura kugira ngo bagiye kongera kubana nabo rero bisaba yuko nk'uko wamugane nawe bamutegura kugira ngo azasubire mu bantu
ni kenshi cyane imiryango itari ya leta ifatanyije n'amadini bafashe iya mbere muri ibi bikorwa byo guhuza biciwe n'abishe bagasabana imbabazi mu rwego rwo kugira imibanire myiza Dr. Rutembesa avuga ko ibikorwa n'amatorero n'amadini ari ibikorwa byiza gusa akemeza ko bakwiye kujya bongeramo n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo zibafashe gutegura impande zombi
amatorero rero hari ahatagera rwa rugendo navugaga gutangira kuri uwo muntu uko yakomeretse bingana iki mbese amaze gukora urugendo rungana iki mbese nabo ni umuntu arumva bizagenda gusa nawe utangiye kwa morusa sho twese twagombaga gufatanya ushinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe azi uburyo akora icyo gikorwa akakijyana neza kugira ngo afashe uwo muntu muri urwo rugendo ariko dukeneye no n'uko roho zacu nazo wa mugani ni nko kuzuhira
muri iyi myaka bakoze ibyaha bya jenoside bakomeje gufungurwa ari benshi imiryango yita ku bibazo by'abarokotse jenoside isaba ko hashyirwaho imbaraga mu gutegura umuryango nyarwanda kwakira uwo muntu ugarutse mu muryango ariko abacitse ku icumu bagashyirirwaho umwihariko wo kubigisha neza uko bazabana n'ababahemukiye bitabagize w'ingaruka umuvugizi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda atangaza ko muri za gereza zose hasigaye abagororwa 2027 bakoze jenoside bagenda bafungurwa uko basoza ibihano byabo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Chuti mwese mkunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye Mukubira yadufashe kugeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe chuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza